mama sou eu. Catching Sula, so deep in love, on as they go, I was so glad we gave for you. Chikubire na mubire, bebo matire, avalala tuwaleke, jagale vya febitike. Nyongera, nyongera, huli jokurinda. Sikiriza, tuesange bukia. Matinsula, so deep in love. Onazeko, awazoka, we gave for you. Nyongera, nyongera, hulijo kurinda. Nyongera, nyongera, hulijo suwa. Nyongera, nyongera, hulijo kurinda. Ebo mukwano kwoze kunzita tudukete bafata ubaye gwewe kaze kwesuta tujikubire na mubire bebo matire.